Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika ni kwa shikiliza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese mu duteza amatwi uyu munsi ni kwa gatanu itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2019 muri kumwe na Federica Undikije.
Ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byateye imbere kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere.
Uyo ni Professor Christophe Kayumba igisha muri kaminuza y'u Rwanda avuga ku nama nkuru y'abakuru b'ihugu byo mu karere ka Afrika mu Seruko itekanijwe uyu munsi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye impapuro z'umutahe wo gufata General Kayumba Nyamwasa zasohowe na Leta y'u Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederico, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abategetsi mu gihugu cya Uganda barafashe amahembe y'inzovu 750 yari yinjijwe muri icyo gihugu avuye mu gihugu cya Sudani y'umanuko. Abategetsi batangaje ko babifashe ejo ku munsi wa kane, bavuga ko abantu babiri bafise ubwenegihugu bwa Vietnam bari mu minwe y'ubutungane. Bagizwa ko bariko baragerageza kwinjiza ayo mahembe y'agaciro k'imiliyoni z'amadolari y'Abanyamerika baciye ku rubibe mu gace ka Elegu, amamuko yayo hamwe naho yaratwawe gushika ntibiramenyekana. Abatohoza bariko bararondera kumenya abari nyuma y'urwo rudandazwa. Leta z'ubumwe za Amerika nta ntambwe zishimishije ziratera mu biganiro na Korea ya Ruguru bigamije guhagarika programu yayo ya nuclear. Iyo byashikirijwe n'intumwa ya Amerika muri Korea ya Ruguru Stephen Biegun ejo ku munsi wa kane. Abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeyi ngo hongere habe umubonano hagati ya Perezida Donald Trump hamwe n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Igenekerezo hamwe n'ikibanza umubonano uzoberaho bizotangazwa mu ndwi iza nk'uko Perezida Trump yabishikirije ejo ku munsi wa kane. Hari amakuru yakwiragijwe ko igihugu cya Vietnam kizokwakira iyo nama igira kabiri hagati yabo bategetsi babiri teganijwe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Thailand nacyo ngo kirashobora kuzoyakira. Abategetsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bashikirije jo kuwa kane ko bafashe abantu 20 bakora mu murwi w'abantu binjiza mu buryo buke kubiri n'amategeko abakenyezi b'Abashinwa bibungenze kugira babyarire aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umwe yo kumwana avukiye ku butaka bwa Amerika ubwo nyine cha aronka ubwenegihugu. Batatu bakorera ibyo bikorwa mu manuko bwa Leta ya California bafashwe ejo ku munsi wa kane, bagirizwa gutanga amaviza akozwe mu buryo bw'amanyanga. Abategetsi mu butungane bakavuga ko bibaza ko abandi bari muri urwo rudandazwa buba bahungiye mu Bushinwa. Bavuga ko imiryango itunze y'Abashinwa ari yirungika abagore bayo kandi bakariha hagati y'amadolari 40,000 to 100,000 by'Abanyamerika kugira bashobore gushika ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika abana babo bavukireho. Abashakashatsi b'Abanyamerika bariko bararondera urucanco rurama rushasha kandi rushasha kumugera utera Ebola. Ni mu gihe abantu barenga 700 barwaye, abandi barenga 400 barapfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bibanyi Sudani y'umanuko hamwe na Uganda bariko barafata ingingo zo gukinga ico kiza ntikibinjirane. Dr. Paul Spielman arongoye akagwi kari muri ubwo bushakashatsi ku bitaro by'abana mu gisagara cya Cincinnati muri Leta ya Ohio aha muri Amerika avuga ko mu gihe byogaragara ubwo rucanco rugakora rushobora kuzokoreshwa aho hose icyo kiza kizokwaduka mu bihugu bya Afrika. Ni mu gihe hari urundi rucanco rusanzwe ruriko rurakoreshwa mu gihugu cya Congo, abahinga bagashikiriza ko bafise icyizere ko mu gihe boronka urucanco rurama bazoba baranduranye n'imizi ikiza cha Ebola muri Afrika. Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela kandi yitangaje ko ari we perezida w'ico gihugu, avuga ko bajejwe umutekano bagiye ku rugo rwiwe ahaba umugore wiwe ku murwa mukuru Caracas cyo kuwa kane mu ntumbero yo kumugira ko iterabwoba. Amakuru yashikirijwe n'ibimenyeshamakuru bitandukanye yavuze ko abo basirikare mu nyuma baci bava kuri iyo nyubakwa atacobononye. Senateri wa Leta Zunze za Amerika Marco Rubio mu butumwa bwiwe bwa Twitter yashikirije jo yavuze ko intumbero y'abasirikare ba Maduro kwari gutera ubwoba Guaido hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Guaido yavuze ko ibihugu birenga 50 byamwemeje nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza kandi yateye akamu umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres guha ifashanyo banya Venezuela. Guaido kandi avuga ko yatanguye kugena abaserukira igihugu cyo makungu kandi ariko ararondera ubutunzi bw'igihugu buri mu mahanga butahukane. Maduro yagiriza Leta Zunze za Amerika kuba gikorana n'abatavuga rumwe na leta mu ntumbero yo gukuraho leta yiwe. Perezida Omar al-Bashir wa Sudani nawe yarategetse ko umupaka uhuza igihugu ciwe na Eritrea ufungurwa. Umupaka wari wafunzwe umwaka uraheze. Hari haheze rero umwaka umupaka ufunzwe inyuma y'imvururu zabaye mu gace ka Kasala kari mu buseruko bwa Sudani. Atangaza ko afunguye umupaka. Perezida Bashir yavuze ko nubwo politiki itandukanya abantu bidakuraho abanya Eritrea kwari inshuti z'igihugu cyabo.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Leta Rwanda yongeye gusohora impapuro zisaba itabwa muri yompi ya General Kayumba Nyamwasa hamwe n'abandi bayobozi bo mu runani rw'imigambi itavuga rumwe na Leta Rwanda ruzwi nka P5. Rwanda rubarega ibikorwa byo kubangamira umutekano mu Rwanda no gufatanya n'umurwi witwaje ibigwanisho FDLR rufata nk'uwiterabwoba. Mu gihe tukibandanya kurondera impande zose kugira ngo zidusobanurire ibyerekezo mpapuro, mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma agiye kutubwira muri make ibyo yashoboye kwegeranya kuri iyi nkuru.
Isohoka ry'izi mpapuro zisaba ifatwa rya General Kayumba Nyamwasa ubarizwa muri Afurika y'Epfo n'abandi bayobozi bo mu mpuzamashyaka ya P5 nk'uko bigaragara mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda zije nyuma y'ukwezi kumwe itsinda ry'impuguke z'inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye ryakoze nyeti mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Congo risohoye icyegeranyo izo mpande zose zivugwamo. Ni mpapuro kandi zisohotse mu gihe Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Crispin Atama Tabe Mogodi yandikiye ubuyobozi bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kurinda amahoro muri icyo gihugu azisaba ubufasha bwo gukumira ibikorwa by'intambara avuga ko bitegurwa n'abarwanyi ba FDLR. Asobanura ko baba barishyize hamwe n'abarwanyi ba General Kayumba Nyamwasa. Ihuriro Nyarwanda RNC rikuriwe na General Kayumba Nyamwasa rirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda naryo riherutse guhakana ko ryaba rifite umutwe w'abarwanyi muri Congo. Gusa umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera muri ako karere kavugwamo ibyo bikorwa by'aba barwanyi ubutegetsi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko hakomeje gututumba icyuka cy'umutekano muke giterwa n'ishyamirana ry'imitwe yitwaje intwaro ihakorera. Mu mwaka 2011 urukiko rwa gisirikare rwo mu Rwanda rwakatiye General Kayumba igifungo cy'imyaka 24 rumaze kumuhamya ibyaha birimo gushinga umutwe w'iterabwoba no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere Leta y'u Rwanda isohora impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Kayumba Nyamwasa, ariko buruko zisohotse niko hagenda hiyongeraho abantu bashya. Kayumba Nyamwasa we yumvikanye mu bitangazamakuru avuga ko adahangayikishijwe n'isohoka ry'izi mpapuro. Ntiyahakanye ko atavugana nawo mu mutwe wa FDLR ngo kuko ari Abanyarwanda kimwe n'abandi, gusa yahakanye ibyo kuvuga ko yabakorana n'uwo mutwe.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki bagiriza ubutegetsi bw'akarere ka Rusizi mu Rengero kubahimiriza gukoresha imitahe mu gikorwa bo bemeza ko cahomvye ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima
Harabubatse batafise impapuro za leta abo barinyagiye leta abo bafise impapuro za leta
Jean Bosco numve n'Imana umushikiranganje w'ibikorwa bya leta umwe mu bashikiranganje batatu bari bishikiye mu kibanza cyagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi y'umucafu yo mu gisagara cya Bujumbura mu ntumbero y'ubukingira abanyagihugu n'ibidukikije ikibanza kiri muri zone ya Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura aho bashikiranganje bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava nunzwe n'Imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko
ategeko rirakurikijwe kuko ubafise bwa bose nta n'umwegeza ronka autorisation do batire
kiretse je amategeko abo bashikiranganje bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo bangamiwe Pascal barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naha amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu
cyose bibazo bitoyi biteza kuronga inyishu ariko bitazivuga ngo abantu tubareke bapfiringa niyo hoba yarahanye niyo hoba yarahanye amproprieté mu gihe bibaye ngombwa yuko leta ikingira bene gihugu nta kibuza n'ubufisa niwe baramuvana
Umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari cya leta bazobe bakinjuye
mu kiringo cy'ukwezi kumwe bazoba bavuyemo kugira ngo tukingire ubuzima n'amagara y'abene gihugu baringa kuko murumva nti turiko turakoresha ibishobisho turiko turara ubuzima bwamwebwe muri ngaha kiza no gukinga
abanyagihugu ba muri cyo kibanza bo bemeza ko icyo kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bariko
mu mporero. Mu kwezi kumwe wamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nk'uko tukuye mu gahundo n'umushikiranganje w'intore hagati yawe bivuze ati leta imeze nka monstre urusigo rw'ubundi buntu zenya ndibaze yuko ko leta ari umubyizo yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugare
hariho ibintu byinshi mwatubwiye twabitegereje mugabo ahanini wari kudutera ubwoba bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri buterere mbega none umuntu aba mwahaye n'uwo muri miriware ninda bimenase gusumbuhunza
mu bisanzwe bakigira iyi station depilation abantu bari bategekanije metero amajana
ibintu byose biri ngaha n'ibya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na ka leta icyo zaba nyabuna nsaba ko leta icyo janiranye umunyagihugu ku munyagihugu urubyaro rwa leta nyine
abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bityo bose ko kwimugwa setemu icyo kibanza kikagumamwo imiryango nayo bidakunze ikigwa cyakozwe igasubirwamo ku neza yabo
hamwe mushyira leta mugasanga ntibikunda ko uwo kwimura esentemu kugira ngo ibyo mu banyagihugu muraraba bitazogende twikoreye ubusambi na cyane cyane gende abantu baba barahaguze kera cyane ndanahashyira uburyo bwinshi ubonye ndi mu ideni sinzi rero iyo umuntu azocajira ningene bizogende
niyo expertise uyisubiramo kabisa harabaye ukwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetre muri ko murarenza urugezi rero turasabye bashinga amateka twitoreye abakinguza amateka cyane cyane nyakubahwa umubyeyi wa twese umukuru w'igihugu yuko iyi expertise wisubiramo
abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko ari aha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshyirwaho uruzitiro nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yiyamiriza abavuga ko setemu ariyo yo kwimuka
kintu gihambaye ni uko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sa simple kuyumvira ati setemu ni yimuke abene gihu baguma ha ivyo byo bari nyindoto ikibanza ni cha leta leta rero niyo weza ngo yumugwe kandi rikivugira ivyayo
kibazo cy'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cyayo cyagenewe ivyo gutunganya amazi mabi cyatanguye kuja habona mu mwaka wa 2014 mu mpera z'umwaka wa 2018 inama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze kiringo narengwa cyuko abo banyagihugu bazaba bavuye muri ico kibanza naho hati yashingwa umugwi rukiyemo bose wige ico kibazo uyo ukaba waci yusubirizwa n'abajikiranganje bane aribo wibidukikije uburimye n'ubworozi umushikiranganje w'intware wagati mu gihugu w'ibikorwa bya leta hamwe n'ubujeje umutekano no gukinga mu gihe cy'ibiza n'isibe ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
banyanyi ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Yarusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatanu harakoranira inama ya mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Iyo nama ikoranye mu gihe havugwa ikibazo cy'umwuka utameze neza hagati ya bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Abahinga bazi neza ibijyanye n'akarere bemeza ko icyo kibazo ikwiye gushyirwa ku rutonde rwa mbere w'ibivugirwa muri iyo nama. Muri bo harimo Professor Christopher Kayumba yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Wema.
Hari ibibazo by'ingutu biri muri uyu muryango, harimo icya mbere kiriya kibazo cya politike cy'i Burundi babaye bakijeho byaba ari byiza kuko gishamikiyeho n'ikindi kibazo cyangwa u Burundi burego u Rwanda ngo gufasha abakoze kudeta. Nibaza rero yuko iyi nama ihuye ikaganira kuri icyo kibazo cy'u Burundi byaba ari byiza kuko bishobora gutuma yenda umuti uboneka cyangwa hakagira igikorwa.
Tugarutse kuri icyo kibazo cy'imibanire n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri iyi minsi usibye ikibazo cy'u Burundi hari n'icyuka kitameze neza hagati y'u Rwanda n'Ubugande ibyo byo wibaza ko nabyo bishobora kuganirwaho muri iyi nama.
Imibanire y'u Rwanda n'Ubugande kandi u Rwanda rumaze igihe bivuga yuko buri abanyarwanda iyo bagiye babafata byaba ari byiza babiganiriyeho ibyo bibazo bakabikemura kuko ibindi bijyanye n'ubucuruzi n'imigenderanire ntabwo byatera imbere kandi abaturage bazi ko hari amaraporo n'amagambo avuga yuko hariho imitwe yitwaje intwari irwanya ibihugu bimwe na bimwe muri aka karere byenda biterwa inkunga n'ibihugu bitandukanye. Nibaza yuko icyo kibazo cy'umutekano nicyo cy'ingutu kurusha ibindi byose.
Profeseri Kayumba, andi makuru atugeraho nuko muri iyo nama iteganyijwe kuri uyu wa gatanu bazatora umuyobozi mushya w'uwo muryango. Makuru atugeraho nuko nubwo u Rwanda ari rwo rwari rutahiwe kuyobora uwo muryango rushobora kureka Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya akaba ariwe uyobora uwo muryango. Ni ibiki akwiye gushyira imbere cyane?
Icya mbere ni ikibazo kijyanye n'amafaranga akoreshwa muri uriya muryango. Ubu ngubu yaragabanutse cyane kubera ko abaterankunga bagabanyije amafaranga batanga kubera ko ikibazo cy'u Burundi kitarakemuka. Icya kabiri nibo warakurikiranye uriya muryango sekretariya yawo uregwa kuba irimo ruswa nyinshi kandi n'amafaranga akabakoreshwa nabi hari n'isesagurwa ry'amafaranga. Nibaza yuko ikibazo cya mbere umuyobozi mushya w'uyu muryango yakora ni ugutuma uyu muryango ukora neza ugakoresha n'umutungo wawo neza ugashaka naho ukura umutungo neza ndetse n'abanyamuryango bagatanga amafaranga kuko hariho abatayatanga benshi amaraporo niko yabigaragaje. umusekretari igakora neza igakoresha n'umugakoresha n'umutungo neza cyakabiri kinakomeye cyane ni ikibazo cy'umutekano muri aka karere aho hari ibihugu biregana kuba bishyigikira imitwe yitwaje intwaro ibirwanya cyo ni ikibazo gikomeye kuko uyu muryango ubaye udafite umutekano habaye harimo ibihugu bishyigikira abarwanya ibindi bihugu byo mu muryango byaba ari ikibazo gikomeye cyanyuma cyanazanye ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ikibazo cya politike kiri imbere mu gihugu i Burundi cyavutse kubera manda ya gatatu Nkurunziza yashatse hanyuma bakayirwanya icyo kibazo cy'u Burundi umuyobozi mushya ugiye kujyaho byaba ari byiza akitabiye kurushaho kubera ko uwo bagishinze ariwe Perezida Museveni yagaragaje intege nkeya imbaraga nkeya ntabwo yakitayeho bihagije ibaza rero yuko umuyobozi mushya icyo kibazo cy'u Burundi akitabiriye byaba ari ibintu byiza cyane.
Profeseri Christopher Kayumba umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ndagushimiye cyane kubwa kanyu haye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edirwema.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'abakuru b'ibihugu n'ama leta mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika iratangura uyu munsi ku gatanu yarusha muri Tanzania. Mu byo iyo nama ihweza harimo gukorera hamwe mu rwego rwa politiki, guhanahana bidandazwa hamwe no gukomeza ibikorwa by'iterambere hagati yabyo. Mbega abanyagihugu mu ntara ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda biteze iki kuri iyo nama? Nivyo umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndabirinze yaganiriye nabo.
Hagati yacu n'u Rwanda cyane mu baturage twintangwa n'dufise bose ku mipaka yugaye hagati yacu twetwa abarundi babadimye bisaye tubangaha n'abarimye mu Rwanda twese duhomba twese kuko byarashika kumbure twebwe abanyarundi twakora tugenda kudandaza mutumi bitwa kuri Burundi ibintu Burundi tujyana mu Rwanda cyabanyarwanda kuri Rwanda babizanina urumva rero twese rero twese turahomba ubu ni kuvuga ubu nta muntu ajyayo kamba ntiwo wajaye kandi birumva birumvikana ntako nakamwe wajayo bitagenda neza nyene tabyango ngo ufise ndabiseretse fase ntiwo wajaye ngo bwambere warigira ukoresheje faranga muntu gicu no saba bakuru bihugu ibaba ka karere ka Afrika yubuseruko icyo no basaba bora kuya cyane cyane nkumbure bakaraba zijya nkunzi ziri mu zacu ziri mu Rwanda ukuntu kugira ngo nkumbure bora ukuntu zogaruka kuko byinshi cyane cyane ko batimo barahuza nazo zirimo zijya nkunzi ziri hariya turasero kabisa boraba abanyakubahwa bamaze gukorana bakiga icyo kibazo kizo mpunzi ziri hari yabakara ukuntu zoza n'ingoga zigata hanyu migendera ni gasubira ko ndaze batashe migendera yo kisubira yo gupagasa hoho n'abanyarwanda baraza gapagasa niba cyuruzi wago bateye nkuko akwe kwa rutete ukajayo gusa kinini nyanya nizo mpunzi zije byose byo cyabihera ndabiza
uyu mupaka hari ikintu wadufasha kinini cyane kubera igihe inzara yatera twashobora gushika ngaho hakuje mu Rwanda tugahahayo n'ukuri byo bari byiza mu gihe bwo kumvikana u Rwanda n'u Burundi ayo marembo kugira abarundi bo mwapaka natwe tworoherwe kugira iyo migenderano y'ibibona
kuko ni byiza ko ari badufashije kubera cyane cyane twe turakunze kwakirwa n'izuba ngaha nko mu Busoni turifuza ko badushikirayo bo kubera twe tudashikayo twe bakadushikira kubera twe tudashika turabene igihugu bakadufasha tukongera tugakoreranira nk'uko twakoranira n'abanyarwanda tukongera tukaza turasumayo kwa hali vyo tuwa asu matufa anayo nivyo natu kwa atu wa arayo kujira turongu kukarikuwa kuhaba nukufuga nizu wa hii no jaka hali ya hara woneka hii nyumbati tuwara kura hii nyumbati chayena atu tuwa arayo na mafuta kujira turongu ni nyenu bugari kabisi vyo vyara dufasha chane gos hali hii vyo hunu kufuga nhibi haraje imipaka yugure tuwara jenda tukatuwara nhibi haraje hafi sudutahe ture ture ukasanga tuwa hii mfuko hari marakorera nk'ibi 2000 cy'ubugara
ubunya mipaka atarayo ugara je nashobora gufata isuka ntambuka ngaho hakujya mu Rwanda nkaje gukorera amafaranga kandi bahera ko gukora nta cangwa ngo afise ntago no irayira ngo ndakandagiza yo nikirenge kazi sivyo bintu babidukoreye twebyo dufasha nk'ubu twetegeye ngaho ku mupaka biratugwa cane gose se pas kugiye ni ibintu by'ingorane bisaba imitayi minini natwe nyene bato bato nta muntu yoronka amafaranga yo kugenda kuchaki Bujumbura ngo yambuke abahakoja mu Rwanda totara amafaranga byontwara biragira mu 1000 kugira ndo nkere se pasa bamabajayo bamabitubwira amafaranga bakoresha umva rene ingorane nkanje kubera umuntu muto muto n'izuba bana yatse takintu se no mu rugo nta nito ngo usenga no gurisha ngo yirengereje ibazo umva nyene n'ingorane cyifuzo cyanje nuko nyene boja hamwe bakumvikana u Rwanda n'u Burundi bikongera bikagendanira nkuko byahoze ubwa mbere
no kuhahonyora nibikunda nibaho nakatoya aha rero bya twarahombye no kuri kabisa ubaha twari dusanzwe tubaho nakere izo bajyaraka mugabo tukirwa tutaranya bakatwaje tukaza n'ibyo tujye ariko buri bikunda byaranze yo kuhonye zikirenge honyine ntibishoboka muri uwo mupaka no kuvuga rero twasaba nka leta yuko yogira icyo gihe dufasha kabisa burya abantu bato bato twebwe turahafi cyane ni izu byo tuba twagenderanira kuko twaragenda u Rwanda mpaka yifashaka nakaranga mu tugapanganye ko umuntu ashoboye akagira no kurusumo mbega ho yifuta ariko kazanikira mu sumuga aha rero twaratakaje ibintu byinshi bujya hajya haragombe kandi nabo nuko nyene nabo kumuri ba ibintu bakuye no mugabo nabo ntibaza ubu no kuriba na imwe gusa kije cyo kibona kujya nishobora kunyura abo bakuru b'ibihugu bakareye ikintu soba saba nuko bwo kumvikana bakaraba neza ikintu bwo kumvikana no kuri ibihugu bikumvikana natwe tukabona ukuntu cyatubajyayo
kabisa batubiri nk'abankano bangwa nababyeyi baturongoye twe nk'aho tubazira n'iki n'inzu mutubazira nkatwe tuzi ni cyaricyo icyambe twe nkatwe bese nabesha nashaka bona munahuriza abantu no turasa sako twugurira imipaka kuri kwimana ivyo gusa bakaruka rero bido bidukoreye kandi batukanahuye tukanaganira n'abene gihugu banamenyagwana nabo aho hakugiye naho hakugiye nabo iza dufise nga aho niyo bafise mugaze twigireyo nkatwe tugira aho hakugiye mu giturage ntangorane abakuru b'igihugu n'akarere twifuza yuko n'amaburi iburi boja hamwe bakaganira katwo kuri impaka kuko imana tuge turarembye
radio ijya Amerika yabaye tubizo cyacu radio ijya Amerika yabaye tubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Chambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo twizwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
mwese mkunda idadi ujizwi ya Amerika wigami ya tuwatiguli ibuna wakakanya wigaru kinga tuone ukanda kanya kukushimi na engineer ya dufashe mungi abugizi umahamwe na Fatou Kalala ya dufashe kwegeranya wigani ilo tuwa watiguli kuri mikro marikumu na Federica Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.